Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddie Claude nini na hatwe.
Turkumusi iwakane nigerekerezo rya 11 0 umwaka 2024 n'icyo namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Inzamba gateka kawe tabahaye ikaze kuri isango ry'amakuru mu Kirundi amafoto ateguri akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru uzikurikira imbibe z'igihugu cy'u Rwanda no Burundi zugawe kuva kuri no wa kane byo byashikijwe n'umushyiranganje w'intwari w'agati mu gihugu Martin Niteretse aho avuga ko icyatumye Burundi bufata iyo ngingo ari uko bufite umubanyi mubi. Imigambwe n'amashyirahamwe yihaye intumbero yo gusubiza umutamana amasezerano ya Arusha yarandikiye ibihugu byahagarariye amayo masezerano Abarundi bashitse ko bibonye aho basaba ko yokurikizwa uko yanditswe Laurence Ngendakumana yahoze arongoye n'amashinga mateka akaba arimo bateye igikumu kuri urwo rwandiko avuga ko ayo masezerano yari yatumye Abarundi babana mu bumwe. Umushikiranganji w'amagara y'abantu aremera ko abaganga b'abahinga bahurumbira kuja hanze kurondera akazi kuko mu Burundi bahembwa intica ntikize. Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem abona ko leta ikwiye kwitaho abo baganga mu kubarosa umushahara ukwiye. Ibyo nabyo ngo byashoboka mu gihe leta yoreka gushyira amafaranga mu bisata ataco byinjiriza igihugu.
Turakeneye kumenya amakuru y'imvaho. Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nasuye kubaha mwiriwe nikaze murano makuru duhera mu gisata cy'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu. Igihugu cy'u Burundi cyafashe ingingo yo kugara imbibe gihana n'igihugu cy'u Rwanda. Ivyo bikaba byashikirijwe n'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Martin Niteretse mu gihe ariko agirisha inama abashejwe ibisata bitandukanye mu by'intwaro. Umushikiranganji Niteretse avuga ko imvo nyamukuru ari uko Burundi bufise umubanyi mubi. Tega amatwi umushikiranganji Martin Niteretse.
Nagomba ndabimenyeshe nta sazi bizirahe kubera twasanze dufise umubanyi mubi. Paul Kagame umubanyi mubi perezida w'u Rwanda barahagaritse imigenderanire nawe zikaba zihano kuko afise novuga imigambi idatomoye niwe abika inkozi z'ibibi zononera Abarundi inka zose ziciwe uno munsi ntuga imipaka kandi utakugenda ntadenga ingo yafashe yari yabwiye mu byumve ntagiye kuvuga ngo nciye ngo nemba kasenyi ngo cyangwa kanyaru ngo ngiye mu Rwanda jamye abibona ntabwo bikeneye n'abari barenga aho gataka
tubandanya n'amakuru twateguriye mu gisata cy'ubutungane. Uno munsi niho umugenzi wacu umenyesha amakuru Florian Yangabiye yarengutswa muri sentare nta nyuzwa mu gisata cyayo cya gasambura manza mu ntahe y'icese. Abari bahari bavuze ko yamaze iminota itarenga icumi ababuranira Florian Yangabiye bakaba basubiye kwerekana ko ikirego cy'uko yahungabanije umutekano w'igihugu atawugifatiye n'ingene urwo rubanza rwagiye rurarangwamwo amanyanga bakaba basabye ko igihano yaciriwe cy'imyaka 10 y'umunyororo n'ihadabu y'umuriyoni w'amafaranga y'amarundi bakimukura ko urubanza rukaba rwacirishwa mu mwiherero. Tubivutse ko Florian Irangabiye yafashwe itariki 30 myandagaro umwaka 2022 ubakaba apfungiye mu mwiherero y'ububanza aho aheruka kwimurirwa akuwe imuyinga. Turabandanya n'amakuru tubatugure kuri radio Inzamba gateka kawe. Umusirikare yarapfuye mu ndwi iheze nyuma yuko yankiwe kuvugwa. Uwo musirikare akaba yari yagize isanganya mu ibarabara haraheze indwi. Amakuru atangwa n'abasirikare bagenzi we avuga ko itegeko ryo kwankirwa kuja kuvugwa ryatanzwe n'umusirikare ufite rya general akaba yavuze ko agira ajanwe kuvurizwa ahandi mu bindi bitaro n'ofise niyongere.
umusirikare yapfuye kuri wa gatandatu heze ni Kapra Chef Salvatore Sinzinkayo yari yagonzwe n'ipikipiki mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri w'indwi heze mu gisagara cya Gitega hafi yaho bita kukimbwa hagati y'ikambi y'amablende n'ikambi y'abakomando i Gitega. Umuhisi bavuga ko kuva akomeretse yaciye ajyanwa kuvurirwa ku bitaro Clinique Espoir mu gisagara cya Gitega. Umwe mu basirikare avuga ko General Ndenza ko arongoye intara ya kabiri ya gisirikare bita division mu rurimi rw'Igifaransa yoba yaciye ahitegeko abari ko baramuvurira kuri ivyo bitaro ko bihagarika kumuvura kugira ngo ajanwe kuvurirwa mu gisagara ca Bujumbura.
Wa gatatu aca abwira umucisisi wiwe yitwa Lieutenant Colonel Idendereza, ugenda Idendereza aca agenda aca abwira abatagutera ngaho muri ivyo bitaro ngo umusoga umukuremo iyo mukamu mwamushiramo amaseremoniyi batagamutuma transfer guhera uyu munsi wose wo kumuvura.
Ayo makuru nyene atangwa n'abasirikare akavuga ko wari ya mugonzo yari yemeye kubandanya muvuza. Bavuga ko urupfu rw'uwo musirikare rurimo amahinyu n'igipfungu cinshi. Bavuga ko General Ndenza ko yoba yafadikanije n'ubujejwe ubuvuzi mu ntara ya kabiri ya gisirikare ku mabwire y'igisongerezi bita Docor ko uwo musirikare yoba yagonzwe mu gihe yoba yataye akazi bagaca banka ko abandanya avuzwa kuri ibyo bitaro. Uruganda rwa Hadinza mbagateka ka we ntuturashobora kuronka abo bagirizwa bose kuba baraburabuje abaganga bari kwavura uwo musirikare bikamuviramwo urupfu ngo bagire ico babivuzeko.
Urakoze Bonfise, niyongere mu makuru ajanye na politike, ubwicanyi, ugwanko, ugukumirana, komora abantu n'intwaro itabereye ni bimwe mu byatumye imigambwe n'amashirahamwe ya politike yihaye intumbero yo gusubiza umutamana amasezerano ya Arusha yandikira ugwandiko ibihugu n'abategetsi batandukanye bahagarariye itegwa k'umukono jya amasezerano bagasaba ko yokurikizwa uko yanditse. Mujyo kete honorable Leon Sengenda Kumana yari mu bateko umukono akaba yahoze arongowe n'inama nshingamateka ari gusingene amasezerano ya Arusha yari yatumye abarundi babana mu bumwe bagasubiza hamwe ari nacyo gituma zihutirwa ko asubira gukurikizwa. Kurikira honorable Leon Sengenda Kumana.
Abantu babona bapfa, bahunga, bapfungwa, bangazwa, abantu babayeho mu bwoba, itunga ry'igihugu riranyuruzwa, rirasesagurwa, kugira iturire byabaye ndanse, nabwo kumviriza umukuru w'igihugu ukuntu yirikwa akomera amasha barundi abari mu nzego n'abatari mu nzego ati nyabo nafasha ibintu bya yangahaye. Abantu bose babyumva yuko turi mu ngorane nyinshi. Rero twavuze tuti ayo masezerano ko yadufashije gutorira umuntu ibyo bibazo byose, reka rero tugire urunani, tugire urugamba rwo ko yogarukirwa akihwezwa akasuzumwa, ibyo byarakozwe bikaja ku ruhande bikabikwa bitarakogwa bikabandanya, mugabo akaranga mutima kayo niko duharanira cyane cyane kakaba ariko karanga abarundi bose, abatwara igihugu, abari mu zindi nzego, abanyagihugu, abanyamigambwe, aho mashirahamwe yigenga, amashengero, ako karanga mutima ko kubana neza muri iki gihugu ko kugiteza imbere kakaba ariko kagenderwa ko ibi byo gukumira abantu, ibi byo kwangaza abantu, ibi byo kwica abantu, ibi byo gupfungira abantu ibyumviro byabo bigahagarara. Nicyo gituma rero twasabye amakunguma tuti dufashe aya masezerano yiyarusha asubizwe ijambo, kuko umugambwe CNDD-FDD warayaho nyanze uvuga ngo n'amasezerano wahagaze ku moko, ngo n'amasezerano wahawe ku nguvu n'amakungu, sibyo. Ibya amasezerano twese twarabyumvikanye kanatsinda nibwirizwa rya Repubulika y'u Burundi ritwara igihugu ubu rigenderwa ko ubu uretse utundu duto duto bashizemo tw'inyungu zabo abari ku butegetsi ahagaze ku bice 80% ku masezerano yabo. Aho usubira kuvuga ngo amasezerano yarusha ngo yarahigije ikiri umugambi wayo gwaje ikiringo cyane. Dushaka rero yuko aya masezerano yobandanya aba umushinge wo kubaka Burundi bwiteka, Burundi bwubashwe, Burundi bwiyubahirijwe, Burundi n'amakungu yubaha, Burundi tubanamwe mu budasa bwacu, Burundi bugira ijambo mu makungu. Nicyo twifuza. Abo bavuga ngo aya masezerano yarusha ngo ashobora kuba yarahejeje akazi kayo no kutamenya, niba abandi bahamye utundu tutubanza iyo uvuze tuganire bacha bavuga ngo ugomba kungura mu kibanza cyane, ibyo twebwe nabyo turimo bagomba kumwe mu kibamo ibanza barimo ariko badutware neza, tubane neza, tubane n'amafungu neza, tubane n'ababanyi neza.
Honorable Leon Sengenda Kumana akaza kuba umutumire mu mpera zano makuru turiko turabashikiriza.
inzamba.
Mushikiranganje wo magara y'abantu aremeza ko abaganga babahinga baje kurondera akazi hanze kuko mu Burundi bahembwa amafaranga make. Ivyo yabivuze kuri uno wa gatatu mu gihe yariko yishura ku bibazo by'abashinga amateka, aho yavuze ko mu Burundi muganga umuhinga hembwa 1,650,000 y'amarundi na yagiye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ahembwa 1,300,000 y'amafaranga y'amanyarwanda, aho agiye mu gihugu cya Kenya aho agahembwa amadolari 300,000. Kuba Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem abona ko abaganga baguma baje hanze kuronderayo akazi bituma igisata cy'ubuvuzi mu Burundi gisubira inyuma. Uyo muhinga mu by'ubutunzi akabona ko igishoboka ari uko leta yubahemba neza abaganga bakaguma mu gihugu. Ibyo navyo kugira bishoboke nuko leta yotunganya gushasha ingene ikoresha amafaranga ikareka gushira uburyo mu bisata tamwimbu uboneka bizanira igihugu. Kurikira Faustin Ndikumana akaba yabivuze mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uno wa kane.
None ni gute tubona akamaro k'icyo gisata? Ni gute amahera leta ituza aguma yongera ku mwaka ku mwaka? Leta igafata amadeni arenze afika miliyari 2,600,000,000, harimo hafi miliyari 4 birenga byo ngahagati mu gihugu. Udashobora guhafirika amahera, ikibazo rero kiri ngaho ingana amafaranga akoreshwa. Muri parasemu turabona neza ko hariho amafaranga yubwiza kugabanywa cyane akaja muri ibyo bisata, ukabona ko amafaranga agenda mu bisata bimwe bimwe bitari bikenewe, ibijyanye n'ama misiyo gutembera fonksionema ibitoro ibine biriya ibigombo bora inisiyative ibi by'amasuvansi y'amakoperative usanga mata kumaka kumwaka atacirwa cyabaye. Ibyo ama exoneration uburusho butangwa ukabona neza kwa amafaranga menshi arenga amamiliyari 100 n'ayandi ubona kwagenda mu bintu atakama mucubona ubwo nyico bita resulta. Ikindi ni iby'ama ministeri abana amahera agenda mu mishahara cyanke mu bakozi ba ministeri yo hejuru agusanga ari amadirekisi y'ama ministeri ugasanga ni benshi hagu privilege donc hagutuma abakozi bo mu mushikiranganje no kubwamagara abana aho nyine badogutere baje kuvura akaba ariho baza guhembwa bakaba benshi badonka ubwo buryo bwo bw'imishahara kuko ni bari kubaratanga izo serivisi. Urabye n'umushikiranganje bw'amagara y'abantu bije y'imiliyari 172 ugacura aba n'imiliyari 164 ziva hanze ubyukabiraba urabona neza ko icyo gisata urabye amafaranga leta yongera ku mwaka ariko irakoresha ubona ko kitaba kiraho cyangwa se amafaranga akwiye. Nimba amaproje ahari kugira ngo icyo gisata leta rero tugeza gutunganya neza imishahara cyane cyane kugabanya icyo bitare superstructure zo ba ministeri, ni ukuvuga ayo madirekisiyo menshi muri ministeri usanga amaproje ahera hejuru imiduga bamaze bakanishwa se mayibaye byinshi mugabo hakunyika abantu baje kuvura kurubuga kandi bahembwe neza. Umuganga niyo makuru y'amushara ko nubundi naho ariko rwamwana maze sarere hari bisata uravye umuganga imyaka yiga nge nanonosora bijya bintu kugira shikire bujya buhinga bwose ni ibintu bitanga ingufu kwitanga n'ubwenge bwinshi iyo tugeza kubirongera remo akarusho turavye ico societe imukeneye ya feta zo bitere kwiza guhinduka ibitaro bikaba by'ukuri nk'entreprise. Leta ijanye no ry'amadotasiyo amasuvansiyo akajya gufasha muri ibyo byo kongera uburusho abaganga, hanyuma niba ari amahera atozwe mu bitaro bakamenya neza ko ikintu cya mbere ari uko umuganga abanza kuboneka.
Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parsem gisata cyerekeye imibano n'ubutunzi ngo ni cyatunganijwe neza mu Burundi muri uyu mwaka urangiye 2023. Ibyo biri mu cegeranyo giherutse gukorwa n'Unani Force ruhurikemo amashyirahamwe adaharanira inyungu za politiki. Unani rukavuga ko ibisata byatsinzikaye cyane ari ibisata byerekeye inyigisho mu mashuri, igisata cy'ubutunzi, akazi n'amatungo. Unani rugasaba ko leta yo kwikubita agashi kugira ngo ikosore ibitagenda neza ku neza y'abanyagihugu bose. Tega amatwi Audace Habyarimana ajejwe imigambi mu Unani Force.
Mu mashure mu gihugu cyose usanga hari ikibazo cy'ubwinshi bw'abanyeshuri mu mashure, aho usanga hari ikibazo cy'ibikoresho, aha twavuga intebe, twavuga n'ibitabo aho abana usanga bicara ari batatu bane batanu ku ntebe mbere hariho n'ikibazo kijanye n'ubwiherero zo bikaba bijanye n'isuku mbere abo bana nabigisha bakora amashuri bagatinya ko bazohava bategwa n'ingwara zisukurike kujanye n'uburenganzira bw'akazi aha twovuga mbere yuko amashirahamwe y'abakozi aburira mu mashirahamwe amasendika y'abakozi COSIBONASESB aho bagerageje gushira habona bitagenda neza bakanerekana cyane cyane yuko leta yahakanye isa nuko itacemera yuko baganira ku bibazo bijanye n'abakozi ico bise blocage du dialogue social hanyuma kujanye n'amatongo twajeze habona cyane cyane ibijanye nico benshi bafata ko ari nk'ukwigarurira amatongo y'abanyagihugu aho henshi umengo no gukurwa mu matongo yabo koneza y'igihugu ico bita expropriation pour cause de utilité publique mugabo mu by'ukuri ugasanga sivyo kubera ayo matongo baheza kuyaka aba a bakaca bayahereza abandi na cyane cyane abafise igihagararo mu butegetsi kujanye n'igitoro ni kibazo kiri mu gihugu cyose atamurundi n'umwe atabona yuko ikibazo cy'igitoro mu Burundi cyabaye ndanse ibi bikaca bigenda bijaniranye n'ingene ibiciro by'ibifungurwa mu gihugu cyose byace biduka ku rugero rurenze aha rero urunani forske rwarasaze rurabasaba yuko leta yogerageza ikumviriza abakozi ikumviriza aya masendika kuko babasabye ko baganira ibyo byose abakozi bafite nk'ibibazo hanyuma kandi iki kibazo cyo kwigarana amatongo y'abanyagihugu leta igashiramwo ingufu kuburyo abanyagihugu batabandanya abanyago matongo yabo kuko n'uburenganzira bahabwa n'ibwiriza shingiro n'uburenganzira bahabwa n'amategeko mpuzamakungu igihugu cy'u Burundi cashizeko igikumu kindi ni ikintu cyo kugwanya kudahana kuko abo bose babikora bakoshereza abanyagihugu babikora nkana kubera babona yuko ataco binona atategeko ribafata atagihano baronka ikindi urunani forske kwasaze nuko hofatwa ingingo canke hakajaho uburyo haboneka stock y'ibitoro mu gihe kikenye leta igahezi kacikora ko kugira ngo nticigere kibura nkuko biba no mu bindi bihugu
Hadyo inzamba gateka kawe mu gisata cy'ibidukikije amazi asigaye ari nk'umuzi wibuye mu makartier y'uburaruko bw'igisagara cha Bujumbura aba ba muri ayo makartier bavuga ko bashobora kumara ukwezi kose batabonye nima y'amazi mu mabombo kugira ngo baronke namake y'abakoresha bikora kuwa twara amakinga bunguruza abantu n'ibintu abona bagaca babaca amafaranga ari hagati y'amajanatanu n'igihumbi kwibido y'amalitiro 25 basaba ishyirahamwe Régie des eaux rijejwe amazi n'amatara kubarosa amazi amagara yabo atarabangamirwa n'inkuru twategura na Pierre Gahungu
abo banyagihugu bavuga ko ingorane zababanye umurengera muri kino gihe inyuma yaho bagoma batakamba ko bafite ingorane zo kubura umuyaga nkuba ubu naho bavuga ko amazi asigaye ari nk'umuzi wibuye ukwezi kose kurahera atanimara ibonetse ngo kugira ngo bakemure ingorane zimwe zimwe bikora kubunguruza abantu n'ibintu ku makinga ibido imwe bakayirihira hagati y'amafaranga amajana atanu n'igihumbi
niho mu gisagara cya Bujumbura mu makaritsiye atari make haracibonekeza ubukene bw'amazi neza ni ukuvuga cyane cyane mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura reka mbere no mu bumanuko n'icyo kimwe leta yari yagerageje gutorera umuti icyo kibazo mu makaritsiye amwe nko mu Ngagara mu Kwimba hamwe mu Kuzimu ariko ntiyakwiki hose nagiye bamereye muri karitsiye cy'ibitoro bahora batuyaturumikira mu ijoro tukazaza kuvoma mu masaha 8 saa 9 ariko amarobine yarumye turazi ko amazi ari ubuzima ahatagira amazi nta buzima mu makaritsiye usanga ijoro n'umurango abantu baguma banyuragiranwa n'utubido n'utudobo ku mitwe ababitumbureyemo n'abatagisi rero kuko umutumye bajya gukubera kuzanira iyayi ibido bari kuzanira hagati y'amafaranga 500 n'igihumbi turarushe n'ukuri
inkurikizi ngo ni nyinshi cyane zifatiye ku isuku rike izo nazo zibonekeza mu mazu rusange nko mu buriro mu bubare mu miryango n'ahandi batinya ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike
turasabye leta no kuri yikubita agashi itorere inyishu y'ibibazo biri muri ishyirahamwe Régie ikintu gutanga ayo mazi hanayongere bandanye kwiragiza ajya inda mu kuzimu mu makarishya atandukanye kugira asahirize ayo muri Régie kandi ho turahonye dufite ubwoba ko
Uruganda rw'amakuru rw'Radio Inzamba agateka kawe ntitwashoboye kuronka Jean Albert Manigomba arongoye ishyirahamwe Rigidezo kugira ngo agire icyo ashikirije.
N'umwanya w'umutumire w'ano makuru
kenuye nkuko twari twabibabwiye uyu ni wa mwanya w'umutumire na wakabari Leonce Ngendakumana yahoze arongoye inama nshingamateka akaba ari umwe mu bateye igikumu ku rwandiko hamwe n'imigambwe n'amashyirahamwe yiyemeje kunagura amasezerano ya Arusha. Urwandiko rwa rwarungikiwe ibihugu n'amashyirahamwe yahagarikiye iterwa ko igikumu ry'amasezerano ya Arusha kwishyira Leonce Ngendakumana akaba yari umutumire wa Alexandre Niyungeko.
Honorable Leonce Ngendakumana ndabaramukije ku izina ry'imigambwe n'amashyirahamwe ya politiki yihaye intumbero yo gusubiza umutamana amasezerano ya Arusha. Mwerutse kurungika urwandiko ibihugu n'abategetsi batandukanye baharaniye ishyirwa ry'umukono kuri ayo masezerano. Muduha umuco ku ntumbero mwahaye icyo gikorwa.
Twarabye ingorane ziri muri iki gihugu, ni za ngorane nyene zatumye tugenda i Arusha kurondera inyishu. Abantu baricwa, baranyuruzwa, hari imbere n'ibitahora biba ububiba, bakicwa bakanyuruzwa, biziga bigatogwa hirya no hino, abantu bagafungwa, hari abaheze hanze, hanze hari abanyapolitike benshi, hanze hari abantu b'ibyiyumviro bitari bike benshi, hari abanyagihugu benshi za Tanzania, za Buganda, mu Rwanda, abarundi bahunze ni benshi. Rero tukavuga tuti none ko amasezerano ya Arusha yari yaradufashije gutorera umuti ibibazo by'amahoro n'umutekano, gutorera umuti ibibazo byo gutwara neza igihugu, gutorera umuti ibibazo byo kubana neza mu budasa bwacu muri iki gihugu, byo gutorera umuti ibibazo byo kugiranira imigenderanire myiza n'amakungu, byo gutorera umuti ingene ubutegetsi bwosabikanywa, inzego zigasubigwamo ku neza ya bose, imigwi mito mito ikajamwo mu nzego, byagira abantu bazarihariza ubutegetsi bonyine bakumira abandi, kuko ibyo byo gukumira abandi twasanze aribyo byakweza ingorane zose. Ibyo byose ubu byaragarutse birahari. Rero twifuza ko ukuri koje habona, niyo nkingi ya mbere y'amasezerano ya Arusha, kuvugana ukuri ku byabaye kugira ntibize bisubire. Nitwifuza ko ari leta yashobora kutugarukana muri izo njyane, mu gifaransa babyita le plus jamais ça, byaranditswe birimwo. None uko kuri kwaravuganye niko aba kwaravuganye n'ukuri, ariko si uku kwanda yicari kuko ndakuzi ko atari niko aba kwaravuganye kuri hehe, aragira umuntu anyerekaho kuri ati twashyize kuri ibi n'ibi n'ibi n'ibi. Icya kabiri twavuga tuti mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo izi njyane zose zihere dutegerezwa kwisunga intwaro ya demokrasi, intwaro ibereye bonne gouvernance muri byose. Naho uyo muntu yonyereka ko intwaro ya demokrasi mu Burundi ihari araza duharire, kuko ibimenyetso byayo turayizi, n'imigambwe n'amashyirahamwe yigenga n'amaradiyo n'amatora, ibyo byose nta na kimwe kigenda, ni ugutwara neza, ni ukutagira iturire, ni ukutanyuruza no gusesagura itunga ry'igihugu, ibyo byose nta na kimwe kigenda. Ayo masezerano ategeka yuko inzego zishinzwe gucungira amahoro n'umutekano, igipolisi n'igisirikare, bitegerezwa kubaho ku neza y'igihugu n'abanyagihugu. Apana ku neza y'umugambwe, apana ku neza y'ubwoko, apana ku neza y'indara. Amasezerano avuga yuko izo nzego zitegerezwa gutunganywa ku buryo zihumuriza bose, zikubahiriza bose. Ubu rero si abanyagihugu gusa bafite umutekano mu, twebwe turumva n'abasirikare n'abapolisi birwanyuruzwa bicwa aha mu Rutana. Twavuze n'umupolisi aheruka kwicwa, ariko kandi yararongoye abandi, ntani cyabuze. Niyo bigeze mwene aho bovuga ngo umutekano uri icya kabiri, ko iyo umutekano turamaze kumva yuko ari abantu bamaze kugarukana ka gatima ko kugira makudeta muri mwaka w'2015 n'abagombye gutembagaza leta. Ubu mu minsi iheze umukuru w'igihugu nyine yaranyuze ati hari abantu bagomba gutembagaza leta, hari n'abapfunzwe, hari abapfunzwe nka igitega. Urumva ko gatima karagarutse, n'umukuru w'igihugu cyo mu ijambo ashikije Abarundi yaravuze ati hari abantu batanguye kwiyumvira gushinga imigwi yo gutera igihugu. Urumva nk'ibyo byose byagarutse, kandi amasezerano yose yarabikuye. Nibyo rero twifuza ko byumva. Inkingi ya kane yavuga iki? Aya masezerano y'Arusha adutegeka kubaka iki gihugu, gusa iki gihugu cyasambuwe n'intambara. Adutegeka ko abo bose bagize ingorane kubera ibyo twaciyemo, kubera amakuba twaciyemo, bategezwa gusubizwa mu ngo zabo, mu byabo no mu babo, mu gateka, mu mahoro n'umutekano, hanyuma igihugu tukagiteza imbere. Ibyo byose rwose ngo ambwire yuko biraba, nicyo gituma dutegerezwa kubandanya dusaba amakungu, cyane cyane abo twandikiye, kugira badufashe ridusubire kumva abantu bicwa bazira ibyumviro byabo bazira ubwoko bwabo bazira iyo bavuki bazira ibitsina byabo ridusubire kumva abantu bapfungirwa ubusa ridusubire kumva abantu biha kugira itunga ry'igihugu ikibare cyabo bonyene kugira igihugu gitunze byose ikibare cyabo ibyo rero tuzobana na tuyiharanira kandi tugiye kubandanya dusaba abarundi bose nayo makungu bave hasi aya masezerano yiyarusha asubize ijambo dushobore kubaka igihugu bose bashobora kubamwo dushobore kubaka igihugu abantu basonera bubaha dushobore kubaka igihugu umurundi wese azishyira kizana uko ameze kose uko abayeho kose bategerezwa kuva hasi iki gikorwa bakagishigikira reka mbere na leta imenye ko itazorongora abanyagihugu batekane babe mu iteka n'itekane hatisuzwa amasezerano yarwo
harabibaza kwishyira gikorwa mwoba muri ko mugikora ku nyungu zanyu mwo bishuriki
umuco n'uyu iki gikorwa turiko kandi tuzobandanya byanga byakunda ni igikorwa twatanguye mu mwaka w'2014 cyane cyane igihe umwisi Petero Nkurunziza yagomba kwihagira ikiringo cya gatatu aciye kubiri n'amasezerano ya Arusha n'ibyigwa shingiro by'Uburundi ryari rihari twari twandikiye ishyirahamwe mpuzamakungu ONI turi imigambwe 12 ni jenoside kumu kuri iryo kete tubimenyesha na leta y'Uburundi n'abandi bafasha Uburundi tubabwira tuti uku kugomba guhonyanga aya masezerano y'Arusha bizotera ingorane ntawo harira cyangwa kwakekeranye yuko kuyahonyanga bitateye ingorane harabaye imyiyerekano harabaye n'abagombye gutembagaza ubutegetsi bwo muri Petero Nkurunziza mbere yahatse guhera muri Tanzania ku icyo gihe yari Dar es Salaam y'abatanzania batatsa bamufashe icyo kwa n'uko gacatanguye kera nagomba nerekane ko kidatanguye uno munsi cyatanguye kera icyo ni cyambere cya kabiri jewe muri icyo gikorwa narabwiye ngaha mu Burundi ngaja i Buruseli mu Bubiligi turagira amanama n'abarundi batari bake mbere n'abanyamahanga ku masezerano y'Arusha kuri Universite libre de Bruxelles kuri Nouvelle Neuve dupfundika yuko tugiye guhamagarira abarundi bose n'amakungu kugira ngo amasezerano yashagarukirwe urupapuro rwo twapfunditse ni genera uteye ko igikumu tuvaho turagenda Zanzibar Zanzibar twari kumwe n'imigambwe yose iri mu Burundi ihurikiye mu kintu bita forum no mukambwe uri ku butegetsi niho warundi icyo twashize ko twapfunze twavuze tuti amasezerano y'Arusha turavya akamaro kayo icyo yamariye Burundi ategeza kubandanya ari umushinge w'iki gihugu cy'u Burundi nabo twa twagiye kuraba abatanzania baraza baratura bangaha mu Burundi turagira iyindi nama dupfundika ivyo nyene hama tubona leta iguma yica amatwi ndishaka gukorera kuri iryo hangiro abarundi bose bipfuza abo muri aka karere bipfuza eka mbere n'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ibindi bihugu byipfuza kuko turafise ibyemeza ko n'ibindi bihugu nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ni baguma basaba Uburundi bati nyabona mubandanye murongoye icyo gihugu mwisuza amasezerano y'Arusha kuko yabagiriye akamaro kanini kandi kenshi rero nagomba ntanga uwo muco ntiyagira abantu bibaza ngo ni by'ubu bitanguye ubunyene ni igikorwa kibandanya kandi kizobandanya iyo tuzogikora n'abadukurikira bazokibandanya bagikore uwo rero umuco nagomba ndagutanya hari n'abibaza ngo n'abantu bagiye hamwe ngo hanyegeyemwo ngo abagize ibyari abakoze amakosa mu gihugu ngo bishe n'abantu bapfakaje igihugu ibyo byose ni byaba biriho abantu nibemere tuje mu biganiro babishyira habona abo bantu bakugwemwo cyangwa bazohamwe no guhano kana ibintu byo gupfa kuvuga gusa hari n'abandi bavuga ngo aba n'abantu bagomba kwitegurira amatora yo mu 2025 navyo nyene hamwe abantu bo bitegurira neza kagenda neza ntasubire kujyanisha abarundi ntacyo byo babitwaye byo bari ibintu byiza cyane abantu bashobora kuja hamwe bagategurira amatora hamwe akaba amatora meza asukubuye adatuma abantu basubira guhwicwa gupfungwa kwangazwa kuko na leta yaragize ngo amatohozi isanga ngo amatongo amatora ngo yanatera ingorane mugabo sivyo nabiba n'ubusuma bw'amatora butera ingorane
mu kete mwarungitse muragiriza umugambo uri ku rutegetsi CNDD-FDD kutemera mbere ugashira kure amasezerano y'Arusha mwibaza ko abaharaniye ishingwa ry'umukono kuri ayo masezerano buba bafise ubushobozi bwo gutahuza umugambo CNDD-FDD ngo ushire mu ngiro ibiri muri ayo masezerano
niba abategetsi baturongoye bakunda igihugu n'abanyagihugu bipfuza ko twubaho mu mahoro n'umutekano bipfuza ko tutokwamira mu nduru nk'uko umukuru w'igihugu aguma avuga ati abo turi kumwe ntibamfasha baba bo muri leta ntibamfasha abo mu namaje ngamateka ntibamfasha umugambwe ntumfasha ubutungane ntibumfasha niba babipfuza ko ibyo byose byoja mu buryo abo mukuru y'igihugu ashize muri leta bakamufasha abashinga amateka batyo n'abanyagihugu bagasemcha abanyagihugu koko ndibiseruke cyangwa baseruke umugambwe baturukamwe umugambwe CNDD FDD abantu bose bakoroherwa nibaza yuko akakamo bategeza kukumviriza bakanadufasha kugira ngo nitwirwe turambambira makungu kandi dufunze
Honorable Leon Singenda Kumana turabashimiye kukanya mwari mwahaye Radio Inzamba gateka kawe.
Merci namwe.
Alexandre niunge ko urakenuye n'umutumire wawe Leon Singenda Kumana nino ngaha duciye dusozera makuru turako turabashikiriza shimire mwe mwese mwari muduteze abiri shimire kandi bagenzanje bafashije kwatorokanya no kuyegeranya kugezaho muyumviye naho butakuri Radio Inzamba agateka kawe.